radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yaburiye abifuza guhirika ubutegetsi bwe ko ari intare itavogerwa.
None ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe? Intare ntiyigera ijugumira. Intare yama izi neza yuko byose ibitu hanu watazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona.
Inkuru irambuye ni mukanya. Imiryango 40 impunzi z'abarundi zari zarahungiye muri Kenya iri mu nkambi ya Nakivare muri Uganda isaba gusubizwa mu Burundi.
Ah, muri Kenya nta kiza kiri. Icyambere kubera ko abasudani baricya abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita. Ubwo rero twabonye iwacu ni wacu hako dupfira mu gahinga tugira kwicwa n'uruzuba.
Umwe mu mpunzi zifuza gutaha mu Burundi mu Rwanda, Deni Kazungu, ukurikiranyweho kwica abantu 14 biganjemo abakobwa, aramenya kuri uyu wa kabiri niba afungurwa cyangwa se akomeza gufungwa by'agateganyo. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo, Diane Nini na hazwe na Oriane Tangishaka. Imirwano y'ubuye hagati y'ingabo za leta ya Ethiopia n'abarwanyi bo mu ntara ya Amhara. Fidel Niyongabo:
ababa mu gisagara cya Gonda batangaje ko abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bazwi ku izina rya Fano ku munsi w'Imana bagwanye n'inteko za leta ya Ethiopia muri ico gisagara Gonda na karere kagendegwa cyane n'ingenzi kandi gakoregwamo imirimo y'udandaje. Umwe mu baba muri ico gisagara yavuze ko ingwano hagati y'izo mpande zibiri yari ikomeye cyane, yashatse gutanga izina ryiwe ku mpamvu z'umutekano wiwe. Aba ba mu gisagara cya Gondara batangaje ko muri rusange umutekano wari wagarutse muri icyo gisagara mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abasirikare ba leta basubiye kugenzura icyo gisagara naho amasasi yari acumvikana mu bice bimwe bimwe byacu. Amamangazini yari yugaye mu gihe amabarabara yagaragara. Bavuze ko atagutana mu mitwe kwabaye mu bindi bice by'intara ya Amhara harimo umugwa mukuru Bahirda na Lalibela, ikindi gisagara kigendegwa n'ingenzi.
Abasirikare bari ku butegetsi muri Mali batangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yarateganyijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Igijwe yo Diane Nini na hazwe.
Colonel Abdoulaye Maiga avugira ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali yavuze ko zimwe mu mvo zatumye begeza imbere amatora y'umukuru w'igihugu zirimo ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma zishingiye ahanini ku gushira mu ngiro ibwirizwa nshingiro rishasha rya Mali, urutonde n'imyidondoro y'abazotora hamwe n'amahinyu abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bavuga ko basanze mu ishami ry'Ubufaransa ryitwa Idemia ryofashije muri rusansuma y'abazotora. Amatora ya Mali ubundi yobaye kwigenekerezo rya kane n'irya 18 ukwezi kwa kabiri ko mu mwaka uza wa 2024. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali ntibwigeze buvuga amatariki ayo matora yungururijwe ko. N'amatora yarafise ahanini intumbero yo gusubiza ubutegetsi bwa Mali mu minwe y'abasivili. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali basibije kandi amatora y'abashingamateka yo yarategekanijwe kuba mu mpera z'uno mwaka w'2023. Aha bakaba bavuga ko ayo matora azotunganywa n'ubutegetsi buzova mu matora ya president bitaramenyekana ryarazoba.
Muri Libya, umuyobozi w'umujyi wa Derna n'abandi bakorana batawe muri yombi bashinjwa uburangare bw'iturika ry'urugomero rwateje imyuzure yahitanye ibihumbi by'abaturage. Uriane Itangishaka:
abo bategetsi bagirizwa kuba barafashe minenengwe ibikorwa by'urugomero rukomeye ruri mu karere ka Derna. Ibyo byatangajwe n'ibiro by'umushikirizwa manza kizigenza wa leta ya Libya kuri uno munsi wa mbere. Ibyo biro biri ku mugwa mukuru Tripoli bimenyesha ko vyatanze itegeko ryo guhagarika abategetsi 8 bo muri ako karere kubera isenyuka ry'urugomero ryabaye inyuma y'imvura y'isegenya yaguye. Iyo mvura yatumye amazi y'umurengera aseseka mu bigwati bibamwe abantu. Ayo mazi yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uretse buramatari wa Derna, leta ntiyatomoye neza abo bategetsi bandi igipolisi cyahagaritse. Abanyagihugu bafise agashavu kanini kuri iryo senyuka ry'ugo rugomero rwari rwarubatswe mu ntumbero yo kuyobora neza amazi y'inzuzi zica hagati y'igisagara cya Tripoli.
Nongereho iyi nkuru imaze kutugeraho mu Kanya. Zuleka Mandela, umwuzukuru wa Nelson Mandela wabaye perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo atowe n'abaturage, yitabye Imana afite imyaka 43, azize indwara ya kanseri. Zuleka Mandela yamenyekanye cyane kubera ko yavugaga ku mugaragaro iby'indwara ye. Yamenye ko arwaye kanseri y'ibere, afite imyaka 32, aravurwa irakira ariko iragaruka. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Prezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira Abarundi kwirinda impuha. Yabivugiye ku kibuga cy'indege y'i Bujumbura avuye mu rugendo mu mahanga. Ku makuru yavugaga ko hari abashatse guhirika ubutegetsi bwe, Evariste Ndayishimiye yababwiye ko ari intare itavogerwa. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Itariki 15 z'uko kwezi kw'icyenda ni wakwirakwiye amakuru menshi i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ko agira habe itembagazwa ry'ubutegetsi. Abanyagihugu babwiye ijwi rya Amerika ko ingabo nyinshi zifite ibigwanisho bikomeye zagiye gukingira iradiyo na televiziyo y'igihugu ifatwa nk'umutima wa leta. Kubera umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu rugendo hanze y'igihugu, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru iradiyo na televiziyo bikukira bwarahumurije ko umutekano kuri iyo radiyo wakajijwe nk'ibisanzwe. Nayo ubushikiranganji bw'umutekano bwo bwemeje ko atanzu iri kwirasha k'umutekano wifashe neza mu gihugu cyose. Ibiro by'umukuru w'igihugu byo ntaco byigeze bibivuga ko ariko igihe yatahukavuye mu rugendo yaramazemo indwi zibiri gwamushikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama y'ishyamwe mpuzamakungu ONI. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarishuye abari bafise amakenga kuri izo nkuru. Ashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri uyu wa mungu, mu mvugo ifobetse yabwiye abifuza kumutembagaza ku butegetsi ko ari intare iturigwa.
Nagenda abwiye muri gira mubona intare igenda nitamenyo hejo mugifisa amenya karishi muriya mubona igenda inzara yazishize hejo mugifisa inzara zikarishi none kari intare kohera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko byose ibitunganya hano watazi yuko yitwa intare kuko niyo irazeho nyene urayibona.
Perezida Ndayishimiye ntiyadomye urutoke kuri abo bagomba kumutembagaza ku butegetsi bwiwe. Yamara amasoko yizewe y'ijwi rya Amerika arimwo n'abasirikare bakuru yabwiye ijwi rya Amerika ko hoba hari icyuka kibi hagati yawe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo. Yamariki umukuru w'igihugu ntaco yakivuze ko gusa umukuru w'igihugu yabwiye abarundi ko bokwirinda ibyo byari bimaze iminsi bivugwa kuko kubwiwe ari kubatesha ibikogwa.
Nk'ubu usibye gukora ngo uriko wumviriza igihuha bimwe bita ngo bisumba ikivi, ejo ugasonza ugaca widodoma ngo ndashonje tumere nka ba bagumya banga bava ngo shirira dushirire tugira amaso maremare. Ugiye urumviriza ibihuha woherayo kuko ashaka kuzosonza ejo, kandi ushonje ejo niba azoza kukubwira ngo hora binzarira kwishe ngo nk'ubu ngubona wewe ngo uzobaho gute kugira guhamagarire mu migumuko.
Ibiro by'umukuru w'igihugu bikunze gushira ahabona itangazo ryerekana ko umukuru w'igihugu agira afata ingendo mu mezi atatu aheze kuva mu kwezi kwa gatandatu. Byerekanye ko umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bagize ingendo ukwezi n'indwi zitatu hanze y'igihugu. Urugendo ruheruka rwamaze indwi zibiri rwabashikanye muri Cuba, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi n'ahandi. Bamwe mu basesengura politiki y'u Burundi nka Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu arafise icyo avuga kuri izo ngendo.
Tukaba tuzi yuko ingendo z'umukuru w'igihugu zitwara uburyo bwinshi kubera ko uko agiye ari amahera y'umurengera kubera ico bita provision mu gihe kiba gikenya nk'ajya cyacu kibuze ibintu nka byose urumva wome ngo mwitwara ariko wiwe ucucika ibyo bintu agenda kuronka muri izo ngendo ikindi cyakabiri umuntu abaza nico twunguka muri izo ngendo inyungu za politike inyungu z'ubutunzi inyungu z'imibano muri izi ngendo kira noneho uko agenda niko no mu gihugu ababo bakorana bibaza ibibazo nawe mukubishura akavuga ati jewe ndi intare imvugo nk'iyo muri politike babisigura ko ari ubwoba kuko intare ntivuga koko ntigirwa kwifisa amenyo ntigera kwivuga kwifisa ibyara no kuvuga nawe si intare kuko intare ntibivuga
Evariste ndayishimiye wewe abona ko izo ngendo agira ari ngirakamaro mu ntumbero yo kwambika isura nziza igihugu
Ningendo ngirakamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu hajya tuvuga ngo shinge cyo mu mashinga kera Burundi murazi ko gasa no bwafatiwe bihano bwari bwarahwe amabuki mugongo no kuvuga hari habandi bakije bagenda emwe barabucafuza mu makungu barabwambika ibara ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busa kumenyekana kuri bijururi bari koronze.
Naho biruko izo ntego intumwe idasanzwe ya ONU ku Burundi nahazishima inyuma y'imyaka itari mike Uburundi budaheruka mu makungu. Fortuné Gaheta Zongo avuga ko ataco zafashije mu kubahiriza agateka kazi na muntu canke gutuma igihugu giteka na kugira ngo ntiyagire abosubira kwiyumvira gutembagaza ubutegetsi. Sijya mbere umukuru w'igihugu yiteka abashaka kumukura ku butegetsi yagiye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri asubiriye uwo basangiye urugamba mu ishyamba Petero Nkurunziza yitabye Imana muri uwo mwaka nyene kuva mu ntango z'uyu mwaka ndayishimiye yamye agabisha ko hari akagwi gashaka kumuhirika mu nyuma byegekwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere arengiyome bunyoni ubafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva mu kwezi kwa kane mu by'uwo mugabo afise ipete rya mbere rikomeye mu gihugu mu gipolisi no mu gisirikare ryagirizwa harimo gushaka guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no kunyuruza amatungo ya leta Pierre Claveni inkuru ku bwijwi rya Amerika
imiryango y'abarundi igera kuri 40 yari yarahungiye mu gihugu cya Kenya ubu iri mu nkambi ya Nakivale muri Uganda isaba gutahukanwa mu Burundi baganiriye n'umunyamakuru Ignatius Bahizi
Aba barundi bahungiye muri Kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri 5. Bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura.
Muri Kenya uko byagenze cyambere umutekano muke, ikindi cya kabiri nuko twatubayeho nabi. Dufata umwanzuro wo gukaruka inyuma mu gihugu cyacu.
Urabona batwahereye dufata amafaranga ashika ku 200,000 y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga 1,600 ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo byatera biduka hamwe ugiye nuko uvuga ntabwo twe twapokera indya twari mu nkambi ya Karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi aba bosi rero ibiryo barabiduza hamwe izo ndya upokeye izo z'icyo 1,600 wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize ngaho ahantu ho gukora na ahantu mu gutayo wirwa wicaye kuvuga ugiye kubitaro hoho bakubwira ngo wakamya amaraso ngo wakamya amazi y'umubiri kumbe ninzara nta kintu ufite uri kurarya ishi natwe turavuga ati ko atagahunda yo guhungura impunzi irimo reka duhite dutaha
Nongiye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya Nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya Uganda.
Twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu Rwanda. Uganda yacu rekuye twambutse kuri migration y'u Rwanda itugarura inyuma. Tugaruza muri Uganda. Batusubiza inyuma tuga ko hanatamu atamuhanda duhafise utugarura mu Burundi. Muri UN ya Uganda yabari yitwakira ituzana hanga.
Kwaraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya Busia duhitamo kuza turaza nyene dufashwa nabandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene nabandi baza baraduha ubuyambyi nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira gutebaho tugera ngaho mu Rwanda rero turinjira ama rero baradufata baratwaka ibyangombwa nyene by'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri computer bararungika baca baratwirukana twibwe bayitwa katwagira ngo hari icuba gira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana wabonye rero yuwe niza kudutora yo mu Bugande baratuzana nga
tuza kugera ahantu bita kagitumba turinjira mu mpaka w'u Rwanda ariko nyuma cyagiye kuhaba barareba ta mwese tubabone mwasubiye muri Uganda cha turagenda turacumbika aho kuri border kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi 3 badufasha baduha ibiryo n'ukuri abanyagihugu ba Uganda imani bahezagire kuko baradufashije cyane
ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri Uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri Uganda baja muri Kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona
ah muri Kenya nta kiza kiriye icya mbere kubera ko abasudani baricya abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita
ni kuvuga
numugararake cyangwa bashaka kuvuga iki
numurundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagararake
fitaga telefone ugende bakwice ubu uri kurakora kazi ko kunyonga piki bakwice umwana afenu yunde amazi ku robine basudani bakaza nibihiri n'amacumu nibike bakatwica ubwo rero twabonye iwacu ni wacu hakodupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba twicwe n'abaducumita batuzize ubusa
abasudani hari kuntu bakora imigumuko bakica abo izo mpunzi z'abarundi badasangije ubwoko nabo basudani
abakuri y'inkambi ya Nakivale bavuga ko bategereje kuzacuriza impunzi zifite ibyangombwa by'ubuhungiro bwa Kenya igihe bazabacura izindi mpunzi z'abarundi Emma Koloi n'ukuri ikigo bakiriramo impunzi hano mu nkambi ya Nakivale
they had easily accessed as well the western border that is
ati izi mpunzi zari zigeze ku mupaka w'umurengerazuba w'u Rwanda na Uganda
and the government
niho zahagarikiwe zisubizwe nyuma hasheri na leta ya Uganda bafashe umwanzuro wo kuzizana hano mu nkambi ya Nakivale kugira ngo bazategure gahunda yo kuzazicyura kimwe n'abandi barundi bahunguka mu buryo bwubahiriza impunzi kandi biciye mu nzira zikwiye kuri iki kigo bakiriramo impunzi batubwiye ko ubu harimo izindi zisaga igihumbi ziganjemo abakongomani bategereje guhabwa ibyangombwa ariko muri zitegereje ibyangombwa harimo n'izituruka muri Somalia, Ethiopia hamwe na Sudani Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika mu nkambi ya Nakivale Uganda
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirunzi n'ikinyarwanda mu Rwanda biteganijwe ko kugica munsi cyo kuri uyu wa kabiri umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro afata icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungura ry'agateganyo kuri Denis Kazungu uyu mugabo ubutabera bw'u Rwanda mukurikiranyeho ibyaha 10 birimo kwica umuntu ku bushake yica rubozo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ibindi n'ibyaha bamukeka kuyakoreye mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe ku Kicukiro aho yemera ko yishe abantu 14 biganjemo abakobwa Kazungu w'imyaka 34 y'amavuko yari yaracukuye icyobo mu nzu akajya atabamu abo yabagarangije kwica ubwo aheruka imbere y'urukiko kuyavuze kuyisha ubakobwa kuko nabo bamuteye sida ku bushake iyo ni ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwavuguruje ruvuga ko Kazunga beshya nta sida rwaye n'ibyaha byamenyekanye kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda dusubire mu Burundi mu ntara ya Rumonge ubuyobozi bwafashe ingamba zo kwirinda kolera ariko mu mujyi wa Rumonge nyirizina bahatuye izo ngamba ntibazubahiriza ni nkuru ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
Inyuma yaho korera yigaragarije mu gisagara ca Rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa kajanwa mu bitaro harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri co gisagara muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi yatanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo kirazira kandi kuja gukorera muri co kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku kumesura koga no kogerezayo ibyombo kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe none ubu izo ngingo zoba ziriko zirakurikizwa ushitse ku kiyaga cha Tanganyika kumwe ha Warumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramo impuzu abandi baba bariko barogereza mu byombo abandi nabo bagwiriyemo ugwaruka baba bariko bariyoga imiduga amapikipiki n'amakinga naho nyene byogerezwa muganga Alexi Nkuru nziza rongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba
hanyuma umvuga bishobora kuba biteye ubwo urumva usanga umwe yaje kumesa ubundi ugasanga yaje ko ari karoga haruhande yabo ugaca usanga ubundi muntu ari karavoma ibyo rero birateye ubwoba kuko urumva yamigera umwe azobaje kumesa n'uje koga yikuye ko wa wundi nawe aje kuvoma uca usanga ariyo yadashye agatwara imuhira
aho ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Rumonge ni habarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema haba barobyi bashika ku gihumbi ariko n'akazu ka sugumwe kahabazwa ndayiragije Egide twamusanze ku musenyi wa Tanganyika mu Rumonge ati nihigu kugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twa sugumwe aho kuri uwo musenyi wa Tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mu ibarabara bamwe mbere bakitumaho nyene kumweha baga fukisha umusenyi kuko atatuzu twasugumwe tuhari mu gisagara cha Rumonge kandi hari ukene bw'amazi meza mu gihe rero Rumonge igwiriyemo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twasugumwe ubwo bukene bushobora gutuma imigera yakorera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi ndayiragije Egide ati amazi naboneke
urabona nkubu turiko turakiyaga ke nawe urabona mu mabomba nta mazi hari ico kintu cyotuma batavoma ahantu hare ngo kiyokorera ni giki kandi mu kazu ka sugumwe kagendana n'amazi ico rero twari gusaba leta mbye leta nkuzi ikirabe irekura amazi ku bwinshi mu mabomba ituri kibazo cyo kuraba n'abagenda kuvoma aho ku kiyaga n'abamesera aho ku kiyaga n'abogera ku kiyaga
ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu Rumonge n'urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye amacapati ibitumbura amavoka n'ibyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwa aho mu Rumonge Egide ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye
urya muntu yoba afise kajya kantu katuma korera igwira niyumvirijwe na leta imwereke ikindi kintu yokora uhugira ntihave habi ngorane kajya kaza akaba ariko kuba kamutumbiye n'umuryango kakamwigisha ibyo n'abana kutura ikibazo cyo kumubwira atako kazi nureke ata kandi wamuteguriye icyo rohita nuko yari kushyiraho ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora icyo kintu uri kuranaraba ingo nyinshi uri kuraziraba ubuzirishwa n'abagore
mu bibanze nabyo bihuriramwe abantu benshi nabuze ubwasugumwe rusange buhabazwa aho twovuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya Rumonge no ku kibuga cy'inkino aho mu Rumonge ikikwereka ko abagendera ibyo bibanza batagira utuzu twasugumwe bihagarikamo n'isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ibyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru isuku kandi nirishemeye mu bunywero n'uburiro umwe bumwe bwaho mu gisagara cha Rumonge ntabuze ubwasugumwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajeje gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero cyangwa uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryawo ridashemeye aho mu Rumonge kandi hamwe korera yotera byogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho byo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahugwa aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo kumutambara no ku bitaro bikuru bya Rumonge muganga Alexi Nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge
kwamo ico kiza cakorera ni naco bagomoye inshuro nyinshi bibamwo ibikoresho hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha dushira handi n'ivyo bikoresho dushatuba turikora ko mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko n'ubundi tubandanya tudodora kugira ngo ari hamwe huboneka abagwayi benshi twaba dusanga kumbure turengewe muratsi nuko n'ico kiza kuza kirandagata umwanya mutoya
abo twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi basaba ko bajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara
urakoze Thierry ndayishimiye umuryango wabibumbye umaze imyaka 78 ushinzwe muri iki gihe isi yugarijwe n'ibibazo binyuranye ubu irakenewe ese ishoboye guhangana n'ibyo bibazo Toma Kamirinde
nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918 amasezerano y'amahoro yo kuyirangiza Burundi yateganyije umuryango mpuzamahanga witwaga Société des Nations SDN mu magambo ahinye y'Igifaransa awuha inshingano zo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu mbere yuko agera ku ntambara ayo masezerano yasinyiwe I Versailles hafi ya Paris mu Bufaransa ku itariki ya 28 y'ukwa gatandatu 1919 hagati y'Ubudage bwari bwarayishoje n'ibihugu byari byarishyize hamwe bibuteraniraho birabutsinda muri byo twavuga ubufaransa ubwongereza uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika umuryango SDN wananiwe gukumira intambara ya kabiri y'isi yose nayo yatewe n'ubudage mu 1939 byatumye abayobozi b'ibihugu by'ibihangange bategereza gushinga undi muryango mushya ukomeye kandi ufite ingufu kurusha SDN bakoze inama nyinshi mu bihe bitandukanye no mu nzego z'ubutegetsi zinyuranye noneho mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda 1944 intumwa za leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza repubulika z'abasoviyete n'ubushinwa bahurira I washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika batangira kwiga no gutegura umushinga w'umuryango mpuzamahanga wo guhuriza hamwe ibihugu bishaka umutekano rusange icyo gihe ubushinwa bwari butaraba komunisti bwayoborwaga na general Chiang Kai-shek nyuma y'iyi nama yabo batumije indi yaguye yahuje intumwa z'ibihugu 50 kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwa gatandatu 1945 mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika banonosoye umushinga wavuye mu nama y'i Washington DC mu kwa cyenda 1944 bawubyaza itegeko shingiro rishyiraho Loni bari bafite icyizere ko Loni yo izabasha gukumira intambara z'amahano nk'iya mbere n'iya kabiri z'isi yose perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika w'icyo gihe Harry Truman yabivuze muri aya magambo asoza inama y'i San Francisco ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu 1945
There were many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries.
Perezida Harry Truman aragira ati hari benshi batemeraga ko ibi bihugu bitandukanye cyane mu moko n'amadini indimi n'imico bizapfa bigeze kuri aya masezerano nyamara rero iyi mitandukanire yose yaribagiranye mu bumwe n'ubushake by'agatangaza kugira ngo tubone inzira zo guca burundu intambara ku isi ijwi rya Amerika inama y'i San Francisco irangiye ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu 1945 ubunyamabanga bukuru bwayo bwahise bwoherereza guverinoma z'ibihugu byose byari biyiteraniyemo kugira ngo bawemeze kandi bawinjize mu mategeko bwite yabo ingingo y'110 y'iri tegeko shingiro igika cya gatatu ivuga ko rizatangira gushyirwa mu ngiro rimaze kwinjizwa mu mategeko bwite ya Repubulika y'Ubushinwa Ubufaransa Repubulika z'Abasoviyete Ubwongereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwiganze bw'ibihugu byaryemeje mu nama y'i San Francisco kubirebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sena ariyo ishinzwe kwemeza amasezerano mpuzamahanga nk'uko itegeko nshinga ribiteganya yatoye itegeko shingiro rya Loni ku itariki ya 28 y'ukwa karindwi 1945 n'amajwi 89 kuri abiri atararitoye umuryango w'abibumbye wavutse ku mugaragaro ku itariki ya 24 y'ukwa cumi 1945 ibihugu 29 bimaze kwemeza burundu itegeko shingiro ryayo Loni yatangiye igizwe n'ibihugu 50 nyuma y'imyaka 78 imaze ubu noneho irimo ibihugu 193 ifite icyicaro gikuru gihoraho mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze Tuma Kamirindi mu kiganiro Amerika nadusorejeho iwanyu mu ntara. Mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ubuze icyanegura inka agira ngo dore icyo gicebe cyayo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.